Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamia ni i Washington DC mukirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mudoteza matwi mwe neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkunikije
na Placide Magambo nange ndabaramukije.
So gukubeshya ubwogo bwari buhari kuko no kurya bya byananiranye kuko umuntu yavuye atahantu ngiye nta ngiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwogo bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yarafite ubwogo bwo twa tubufite rwose.
Uwo ni umwe mu banyarwanda bahoze arabarwanyi ba FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ubu batahutse bari mu nkambi ya Mutobo.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu Ethiopia yemereye abatavuga rumwe na leta yiwe ko amatora y'umwaka wa 2022 azoba ku mugaragaro.
Nyuma y'amezi atandatu y'urugendo rugira ku birometero miliyoni 160 mu kirere, icyogajuru cy'Abanyamerika cyageze ku mubumbe wa Mars.
Leta ya Uganda isabwa gutohoza ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare mu mwaka wa 2016.
Uburusiya bwatangaje ko kuba Ukraine yashinze iteka ryegurira ubutegetsi gisirikari mu gihugu cyose mu bihe bidasanzwe bishobora guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Ukraine.
Idone doya makuru ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu biriko biratira kamu abategetsi bo mu gihugu cya Uganda kabasaba gutohoza ibitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri heze. Ibitero byahitanye ubuzima bw'abashika ku ijana, abana bashika 15 bari mu bantu baguye muri ibyo bitero byakozwe ku mukwezi kwa 11 mwaka wa 2016 ku ngoro ya Rwenzururu. Irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike yagwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazira muntu Human Rights Watch. Ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma yaho abapolisi bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma iyo mwami. Mu nyuma uyu mwami hamwe n'abanyagihugu amajana bamushyigikiye baciye bahagarikwa kandi benshi muri bo baracari umunyororo. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe rya Buraya biriko birasaba kwa polisi hamwe n'abasirikare bakoze ubwo bwicanyi bacidegemvya gushika ubu bakwitwa intahe mu gahanga. Leta ya Uganda ivuga ko ivyo bitero vyakozwe ku mirwi y'abagwanyi kandi ko ibirego vy'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Gushika ubu nta musirikare n'umwe arahagarikwa, ahubwo umusirikare yararongoye ivyo bitero Major General Peter Elwelu yahavuye ashingwa amabanga akomeye kurusha yo kurongora ingabo z'igihugu cya Uganda. Leta ya Uganda iriyamiriza ibirego bivuga ko bajejwe umutekano bagandaguye abanyagihugu kandi irahakana amakuru avuga ko hari abana baguye muri ivyo itero. Perezida Museveni yafashe ubutegetsi ku nguvu mu myaka irenga 30 iheze ntarashobora kujijura abanyagihugu muri iyo ntara ya Rwenzururu ngo bamushyigikire. Abo banyagihugu bavuga ku butegetsi bw'ikampara buri ku birometero 340 byo ntara butabitayeho.
Nyuma y'amezi atandatu y'urugendo rugira ku birometero miliyoni 160 mu kirere, icyogajuru cy'Abanyamerika cyageze ku mubumbe wa Mars. Abashakashatsi b'Abanyamerika bizeye ko icyo cyogajuru kizakusanya ibipimo hamwe n'amakuru yimbitse ku miterere y'uwo mubumbe. Icyo cyogajuru gipima ibiro 360 kandi mu kucyubaka cyatwaye akayabo ka miliyari y'amadolari. Iki cyogajuru kizamara amezi atatu gifata amafoto kiyohereza ku isi kugira ngo abashakashatsi b'ikigo cya NASA babanze kwiga imiterere y'ubutaka bwo ku mubumbe wa Mars. Nyuma yaho kizatangira gupima ingufu z'imitingito ihaba, ubushyuhe kimwe n'imihindagurikire y'ibihe byaho. Hateganyijwe kandi ko icyo cyogajuru kizacukura umwobo ku butaka bwo ku mubumbe wa Mars gifate amafoto agaragaza imiterere y'ubujyakuzimu. Ibyo bizafasha abashakashatsi kumenya niba uwo mubumbe wa Mars ugizwe n'ubutaka busanzwe cyangwa se niba ari urutare. Ni ku nshuro ya 8 ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamigabane cya Amerika NASA cyohereza icyogajuru kuri Mars.
muri kongo rabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Ethiopia uyu munsi kwa kabiri yabonanye n'abakuru b'imigambwe 81 batavuga rumwe na leta kugira ngo bayage ukuntu bonagura ibikorwa bijanye n'amatora nk'uko byatangajwe n'ibiro by'iwe. Abiy Ahmed ya bemereye kandi ko agiye gukora bishobotse byose kugira ngo imigambwe itavuga rumwe na leta igire uruhara muri politiki yariganjemo runani rwiwe. Abiy yarahinduye byinshi kuva afashe ubutegetsi mu kwezi kwa kane, yarahaye ikaze abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bahora baba mu mahanga hamwe n'imirwi y'abaharanira kwiyonkura. Yararekuye imbohe yongera aragena umunyapolitiki atavuga rumwe na leta yahora mu ibohero mabanga y'umukuru umurwi w'igihugu jejwe amatora. Iyo nama yagize n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta yashimikiye cyane cyane ahanini ku bintu byonagurwa kugira ngo amatora yimirije azobe akoreshejwe ku mugaragaro kandi bose bakayagiramwo uruhara. Urunani rwa Abiy ruzwi ku izina EPRDF nuri kubutegetsi kuva mu mwaka w'1991 ubwo runani hamwe n'iyindi migambwe icuditse narwo nirwo rufise ibibanza byose mu nama nshingamateka. Mu ndwi iheze yaragenye Birtulka na Mideska mu mabanga yo gutegura amatora atekanijwe mu mwaka w'2022. Birtulka yari mu banyapolitiki barenga 20 bahagaritswe inyuma yaho habereye ubwicanyi mu mwaka w'2005 igihe urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rwiyamiriza insinzi urunani EPRDF.
Uburusiya bwatangaje ko kuba Ukraine yashinze iteka ryegurira ubutegetsi igisirikare mu gihugu hose mu bihe bidasanzwe bishobora guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Ukraine. Uburusiya buvuze amagambo nyuma yuko bwigaruriye amato atatu y'intambara n'abasirikare 23 ba Ukraine bari bayarimo mu nyanja y'umukara hafi intara ya Crimea. Uburusiya bwambuye Ukraine mu mwaka w'2014. Nubwo Perezida Donald Trump yanze kwamagana iki gikorwa cy'Uburusiya, ariko ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye we yacyamaganye. Yasobanuye ko iki gikorwa gifatwa nk'agasuzuguro n'ubushotoranyi butubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov we avuga ko ayo mato yavogereye agace k'amazi ku ruhande rwabo, kandi ko icyo bagifashe nk'igikorwa cy'iterabwoba. Umuryango w'abibumbye n'umuryango uhuza ibihugu by'Iburayi byombi birasaba Uburusiya ibisobanuro ku mpamvu zabuteye guhohotera igihugu gituranyi. Iyo miryango irasaba kandi kurekura ubwato n'abasirikari bari baburimo batwaye bunyago nta zindi mpaka. Ariko Uburusiya bwavuniye ibiti mu matwi buvuga ko nta bisobanuro bubagomba. Ambasaderi wa Ukraine mu muryango w'abibumbye avuga ko Uburusiya butajya bwumva neza atari uko bufatiwe ibihano, akanibaza icyo umuryango mpuzamahanga utegereje ko wakagombye guhita ukanira Uburusiya ikirukwiye.
Igihugu cya Israel uyu munsi ku wa kabiri catangaje ko gisubiye kunga imigenderanire n'igihugu cya Chad. Imigenderanire yari yahagaze mu mwaka w'1972. Iyo nkuru itangajwe nyuma yaho perezida wa Chad Idriss Deby yakoreye urugendo rutari rwitezwe i Yerusalemu muri indwi. Inyuma y'urwo rugendo rwa Deby rw'iminsi ibiri, Israel yaciye gisohora, igihugu cya Israel cyagiye gisohora itangazo rivuga ko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu hamwe na perezida wa Chad Deby bazotangaza vuba iyo nkuru. Igihugu cya Chad kiguriyemo abayisilamu benshi, kandi ibihugu byinshi by'abayisilamu ntibifise imigenderanire n'igihugu cya Israel. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika ntibyashatse kugira imigenderanire n'igihugu cya Israel kuva aho Israel cigaruriye intara zo muri Palestina mu mwaka w'1967. Yamara leta ya Netanyahu irabandanya kunagura imigenderanire n'ibihugu byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere Placide.
Ya mu makuru yo mu karere ro turahera mu Rwanda rutangaza ko rumaze kwakira abarabarwanyi b'umutwe wa FDLR n'abagize imiryango yabo basaga igihumbi barimo abatahutse ku bushake n'abatahutse ku ngufu. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yasuye ikigo cya Mutobo gitangirwamo amahugurwa kuri abo basirikare. Ni inkuru rero ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Caporale Irankunda Azarias, Sergeant Mbozembizi ni Mbozembizi cyane Mpozembizi
mu kigo cy'amutobo gitangirwamo inyigisho ku bagiye gusubira mu buzima busanzwe bari abasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo.
Nyira prefegitura na komini aha ubwo tubyita buno ni iburengerazuba aha
nabara barwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha
ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica wundi kingo mu miryango baguhindura ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo barakoze ibi kandi utarabikoze kagira ubwoba bwo gutaha.
Buri wese muri aba bari abarwanyi mubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza kuko bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo.
Umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngiye ntago nakubeshya ntago nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose nano bihuriramo ko na mukantu abona Serafine nawe kwabanye Brazzaville.
Aba nabo kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika bati cyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda.
Si ukubeshya ubwoko bwari buhari kuko no kurya byari byananiranye kuko umuntu yavuga ati ahantu ngiye ntabyiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwoko bwari buhari ntawe wajya kubeshya ntabwo yari afite ubwoko bwari twatubufite rwose.
Wowe?
Bo ubwoba ntabwo bwabura kubera ko nk'ubwo duhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana nk'ubwo ni ikintu cyagomba kudutera ubwoba. Aho kumvaga ko n'ubundi ari ugupfa ariko ni ukuba ngo tugeze hanga ubu ngo tubona ko nta kibazo tuna
bivuze ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani
n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cya Mutobo bari kwakirira barabarwanyi ba FDR n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga. Twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Kongo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serijati.
Bo imibereho y'abasirikare bo muri Kongo wenda nkatwe neranjwe no kuyeranja ugaho kinyeshyamba n'ukuvuga ngo twahingaga ushobora korora ushobora gucuruza gacuruza n'ubwo buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se
kubana gavoka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hari niri wasangaga amashuri atangiye yagiramo hagati intambara ikabirabaye abandi bakajya mu ipori bahazavuye twagiye tugasana n'abagiye gutangira bushyashya n'ubwo buzima twari tubayeho ariko n'ubundi ugasanga abantu bari yubatse.
Ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 bataza umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko bakenera gutahuka ahitira hafatwa nko kwivuko byaba ari ukuyoboza. Tega amatwi.
Nawe nzi u Rwanda afite imyaka 13.
Uvuka hehe?
Igitarama.
Ugitarama si iracyabaho?
Ntago mbizi nahunze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana.
Ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi, akarere ka Muhanga n'akarere ka Ruhango. Ibintu ayo makuru yafite?
Reka da ntago mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane ntago nabashije kubona amakuru y'abantu bawe nda ngo bambwire ati ni gutya na gutya.
Abavandimwe mu miryango urabibuka se?
Ntago nkibibuka. Niba banakiriho ntago mbizi.
Ukifuza iki rero?
Nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika Madame Serafine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yavuze ko kugeza ubu Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000. Madame Mukantaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi iza bagatahuka mu rwababyaye. Muri iki kigo cya Mutobo abagabo bigishwa amezi atatu ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya aho kuryama abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi. Komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye. Nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza. Twumve Madame Mukantaba no kuri iyi komisiyo.
Imibare ntisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda. N'abanyarwanda bajya iwabo. Abenshi muri aba ngaba bafite aho bakomoka, bafite iwabo, bafite imiryango bakomokamo, bafite amasambu. Abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi. Aba banyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo, uduke duhari tukadusangira, nta munyarwanda uzabura hajya, u Rwanda ni runini ruradukwiye.
Aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11. Byitezwe ko muri iri joro ryo kuwa kabiri nabwo hashobora kuza abandi banyarwanda baturutse muri za Kisangani n'ahandi. Abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyo ya Nyanza n'iya Kijote. Bagira ubusajwi rya Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Mu Burundi abanyagihugu baserukira abandi bo muhingo yo mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'igisagara cya Bujumbura barashima insiguro bahabwa kubijanye n'umugambi imbono 2025 wo kwagura igisagara cya Bujumbura. Ni inkuru y'umwenshi makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Abitavye iyo nama y'iminsi ibiri yabereye mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko baje bafise impungenge ku uwo mugambi ari uwo kubomora nk'uko vyamye ku yandi mareta. Habiyambere Joel n'umuhanuzi wa musitandari wa komine Mutimbuzi ajeje intwaro n'imibano ari mu bitavye iyo nama.
Baba batumye kugira ngo tuyage batubwira ibijanye n'ingene igisagara ca Bujumbura giye kwaguka, hama nako tuje dusubira mu mitumba yacu tuba kugira ngo tubisigure abene gihugu kugira ngo bitegurire ico kuntu ingere igisagara ca Bujumbura kizokwaguka.
Mwe n'abanyagihugu tabye no Rwanda mukiza nta makenga mwari mu ofisi nti mwari mu subwo
amakenga twa dufise twibaza yuko ibyo sanga tutumenyereye n'uko igisagara cyagutse cyo gitwara naho hantu hose cyagukiye.
Inyuma y'iminsi ibiri bariko barasigurirwa umugambi wo kwagura igisagara cha Bujumbura abayitavye bavuye mu makomine ya Kanyosha, Kabezi, Isare na Mutimbuzi bavuga ko ibyo basiguriwe byabanyuze.
Ko baradusiguriye neza ariko n'igisagara kizokwaguka komine izoguma ko yari nyene mu gisagara cyaguke mugabo meri ntize kuvugira ayo makomine igisagara cha gukiyemwo.
Mbega aho muherereye mubona abanyagihugu koko bazora nk'uburyo bwo kubaka izo nzu za kijambere zikenewe?
Turibaza ko bidazoshoboka, bishobora kudashobokera abantu bakeya, na nico gituma mubona ko tutavuga cyane kibazo kijyanye n'imizibukiro. Abanyagihugu batari bake tubaza ko tazobishobora mugabo igihe bazaba baronse umuzibukiro ukwiriye n'abazo binyene biyungunganye.
Ibyo twabyizeho neza twabivuganye, bavuze yuko ahazoyaguka hose hari muri meri, hazoguma muri meri, hari hasanzwe hari muri Bujumbura rirare, hazoguma muri Bujumbura rirare, nta kibazo na kimwe bizotera.
Makenga mufise ko baba bahenze.
Oya, twe twibaza ko leta itoba yazanye umugambi wo kubesha abanyagihugu. Twe turizera neza ko ivyo batubwiye ari ukuri.
Umunyamabanga ntahigayezwa mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta arahumuriza abibaza ko uwo mugambi wo kwagura igisagara ari uwo komora ababa mu micungararo yacu. Egide Nije imbere yabwiye Ijwi rya Amerika ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro abanyagihugu badahohotewe n'ico abahaba bazokora mu ishirwa mu ngiro ryawo.
Kwasigaye kwa nyagusi ntikoma ko biyimuka dukeneye ko baje mu mugambi bakaza mu nkabandi tuzogira igisagara ku buryo abene gihugu bitunganya kirikare ari maza kenyera nabo bakajamwo bakubaka abatabishoboye nabo bashaka kuronka imizibukiro bakaza kwa kantu yegeye igisagara kugira ngo ahuba ku mabyo amazu bako amazu ajanye igisagara tugezemo kimuka kwabo kuzuba kwatekanije mu byuga twagize birimo nta buzohoterwa no mazu bari tuzime kugira ngo tubahe ukubaho neza kwabo bizokwirwa neza ku buryo bazabunguruje bazonka baba neza ntitugiye kubangaza ko leta n'umubyeyi wabo bose amafaranga sazoje imbere igikundo kwashira ahantu heza kugira ngo bivuga byabo biteze imbere.
Uwo mutegetsi Ijwi rya Amerika ryamubajije ibigiye gukorwa mu kiringo cy'imyaka 25 isigaye kugira uwo mugambi uje mu ngiro. Egide Nije imbere avuga ibiriko birarangurwa muri kino gihe.
Mu myaka mike yimije gukorwa ndabwoza cyari mu ngirwa ntishaje ibyigwa neza tubise kutuyigisha abene gihugu umugambi dufise uri imbere hanyuma nawe nyihaje gushyirwa mu ngiro naho tuzokwisunga imigambi yatuzo yaduhaye kuko leta bise imigambi kwa igihugu ku myaka 15 tuzoga twisunga iyo migambi kandi tuje kure n'ibyo leta yifuza. Imigambi zo batuzo imungiro niyo tuzoba yaduhaye yisunze bikeneye mu gihugu. Uwo mugambi w'igisagara cha Bujumbura harimo amazu, harimo naho kurima, harimo naho kwibiratiro. Numvuga mu migambi dufise gushika 2025 suba ko tutazorima. Muri uwo mugambi gindi tutekanijwe hari aho kurima harasiganijwe hariho bazobasigurira aho kima tuzohagwa mizuko hama tuwagiye neza ku mpibe zacu hagumye habereye ishusho ryiza.
Uwo mugambi waranasiguriwe mu ndwi iheze abaserukira abandi bo mu makomine ya Rugazi na Mpanda yo mu ntara Bubanza. Ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine navyo nyene vyegwa n'iyagurwa ry'igisagara ca Bujumbura. Leta y'u Burundi ikifuza ko muri 2045 igisagara ca Bujumbura coba gisa n'ibisagara vy'ibihugu biteye imbere. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Tukirikani Murundi icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yatanguje icese kuri uyu wa kabiri isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Iryo sekeza ryugururiwe mu ntara Kirundo muri komine ya Bugabira. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Kuba hari umunsi wahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi ntibisigura ko akorerwa abagabo yirengagizwa. Joseph Butore icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya leta y'u Burundi ibirori byo gutanguza icese iminsi 16 yari kugwanya amabi akorerwa abakenyezi ati nta kaburimvu.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakoreye amabi afate ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% by'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme. Byumvikana ko uyu mugwe utegereza kwitabwaho kurusha. Aya mabi tuvuga ari imice kwinshi. Hari ubushashuzwa ku nguvu, hari ugukubitwa, uguturubikwa, hari no kwimwa ijambo ugasanga umukenyezi nashobora gushikiza icyumviro ciwe mu rugo. Ikitavuze cyo no kugira uruhara mu ikoreshwa ry'itunga ryo mu rugo. Hari naho aba bana bicana.
Ko ibiharuro vy'abakoregwa ama biboneka nk'ivyiyongereye, Martin vy'abandi arongoye ubushikiranganje bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro.
Turavye ukuntu vyama vyabigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira bumviritswe, kugira babaronderera umuti yamabi atandukanye babakorewe bigenda byiyongera. Hari nabihenze kubiharura bavuga yuko byaba byaduze, ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari amasekeza yagiye arubahura.
Jeanette Ken umuhuza bikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuza makungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakorerwa ihohoterwa si byo byoza imbere.
Il y a les chiffres collectés parfois des centres qui abritent les femmes victimes mais
hari ibiharuro vyegeranywa n'ibigo vyakira abakenyezi bahohotewe, ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si ikibazo cy'ibiharuro. Umukenyezi umwe gusa ahohotewe, twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina cy'abakenyezi bahohoterwa. Nibishobo igikenewe n'ibikorwa n'ishaka ryacu mu gutuza ayo mabi.
Qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
Abajeje intwaro ku gwego go hasi nawo mu gisata cy'indero basabwa n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hijya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe. Abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa. Joseph Butora avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru.
Turasabye ubushikiranganje n'abandi bakorana mu gutegura irisekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashira hamwe canke abantu giti cabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeni. Tukifuza ko bene abo bantu canke bene ayo mashira hamwe boza barashimirwa mugaragara.
Ariko harakarimba ntarengwa kubiyemeje kuja muri ubwo rugamba.
Abafasha ubushikiranganje muri ico gikorwa y'abamashira hamwe y'abarundi canke abanyamahanga turabibukije ko atawohirahira ngo yikinge inyuma y'urugamba azanye ibyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo ya miranga abarundi kazi abubatse n'abatarubaka.
Intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza ya iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi iza mu kibanza ca gatatu mu Burundi. Mu kuboneka mu abakenyezi bakorerwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga. Urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abashikiranganje batatu, abaserukira ibihugu vyabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Tugaruke mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba ahavugwa ubwumvikane buke hagati y'abakora umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi n'abakoresha babo batavuga rumwe ku gihembo gihabwa umurobyi. Ibindi tubibaze umunyamakuru wacu Themistocles Mutijima.
Ni mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. ako nakamo kabarobye bashotse kivu bagiye mu kazi kabo nakazi bakora kuva masaha y'umugoroba bagakesha ijoro mpaka mu gitondo benshi muri bo bibasaba gusiga imiryango yabo nibura mu gihe kigera ku kwezi bakakimara bataragira imuhira ndetse gishobora no kurenga bitewe naho amakipe bakoreramo yerekeje muri aya mazi magari y'ikivu bakora mu buryo bwa nyakabyizi bakorera abanyiramataro bariyo bita amakipe abo nabo bakabahemba amafaranga ari hagati y'2,708 y'u Rwanda mu gihe kingana n'iminsi 23 na amafaranga babarobye babona nk'intica n'ikize
gembo usanga ari gice cyane bera ko yirebye iminsi 23 ibihumbi 8 bari amafaranga make cyane
tuvuba imusozi baratubwiye ati ni 8,000 turi bugendere bya 8,000 ejo wagera igihe bakakubwira ati habonetse 5 kandi baziko ukeneye mituweli baziko ufite urugo baziko ufite abana kandi ibyo byose ntaho nibari burirebereho
mate cyane nyine ugutegeka gukubita ryamye ntabyo nukubura icyo dukora
bijyanye n'iki gihembo bahabwa kuri bamuretse n'iterambere no kwita ku bagize imiryango yabo biracyari ingora abahizi
maze imyaka 32 nkora umwuga w'uburobyi none urebe ndashaje
none ku myaka 30 umaze kugera ku cyumaze gukuramo iki
uretse kurya gusa se hari ikindi nakuyemo nta kindi abantu ubwabo ubu ngubu umwana asigaye yitungana ubwo ni gutyo nyine yamaze gukura ikivo kiramutunga byagenda gute
aba barubyi bavuga ko bababazwa no kumva abanyiramakipe bababwira ko na bya 2007 cyangwa 8 bemerewe batari bubicyure iyo umusaruro warumbye nyamara mu gihe warumbutse nta n'ikiyongeraho
mu gihe twabonye umusaruro ndi bavuga ngo reka tuwe n'agahimbaza musiki tubahereze wenda ng'icumi cyangwa 12 noneho iyo twawubuze niho batwereka ingorane yagize akatwereka ngo wendure murahembwa 5 ngo niyo mfite ngo murihangane tukibaza nonese kuki iyo twabonye umusaruro atatubwira ngo twabonye umusaruro uyu nguyu wenda reka nanjye mberengerezeho 2 icyo kindi cyaratugoye cyanadushenguye twabuze naho ubwo twakivugira
bagasaba rero inzego zibishinzwe kubafasha igihembo cyabo kikaba cyakwiyongera
twebwe nk'abakozi icyo tuba twifuza ni uko amakoperative yagira iki akora akaganira tukiga ku mushahara w'abakozi tugomba gukorera wenda ukemezwa natwe ubwacu nk'abarobye tukagira koperative tubarizwamo
nibura twifuza yuko nibura bajya baduha 20
niba hari ukundi wenda ubuyobozi bwazatwitaho bukarebaho bwatukura aho icyo kintu wenda tukajya duhembwa natwe nka 12 by'ibura ku kwezi byaruta
icyakora ku ruhande rw'abagize ihuriro ry'amakoperative akora uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi ho igihembo bahabwa kirahagije bwana Nzeyimana Jean Claude uri kuri ati
bigendana nyirizina nuko mu mazi hahagaze iyo rero nta musaruro uhagije urimo turongera tugahura tukavuga ngo ese umukozi yakagombye kubahembwa ibingana bite kugira ngo bya bikoresho nabyo akoresha bizabashe kwisazura muri make biba ari ibintu bifite umurongo ariko mbona tugerageza kubishyira ku murongo ibyo babona byari ibyo byakagombye kuba bihagije
mu gihe izi impande zombi zitemeranya ku gihembo cyakabaye gihabwa umurobyi inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zatubwiye ko zidashobora kwinjira mu micungire n'imihemberwe y'abarobyi kuko ari abakozi b'abashoramari bigenga Bwana Kayumba Efuremu uyobora Rusizi yabwiye Ijwi rya Amerika ko uretse kuba abo barobyi bagana ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'umurimo bikabahuza n'abakoresha babo bo nk'ubuyobozi bwite bw'akarere ntacyo babikoraho aha mu karere ka Rusizi habarurwa amakoperative y'uburobyi agera kuri 7 ahuza abanyira amakipe y'uburobyi abo bose rero nibo bicara bakagena icyo gihembo gihabwa umurobyi wa nyakabyizi ariko we nta rundi ruhara bigizemo Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri Sahara katubibutse incamake makuru avugwa hijya no hino twabashikirije twabye ko leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu biriko biratira kamu abategetsi bo mu gihugu cha Uganda akabasaba gutohoza ibitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri ihize ibitero byahitanye ubuzima bw'abasivile ijana
twababwiye kandi ko nyuma y'amezi atandatu y'urugendo rugera ku birometero 160,000 mu kirere icyogajuru cy'abanyamerika cyageze ku mubumbe wa Mars abashakashatsi b'abanyamerika bakaba bizeye ko icyo cyogajuru kizakusanya ibipimo hamwe n'amakuru yimbitse ku miterere y'uwo mubumbe
umushikiranganji wa mbere w'igihugu Ethiopia uyu munsi ku wa kabiri yabonanye n'abakuru b'imigambwe 81 batavuga rumwe na leta kugira ngo bayagukuntu bonagura ibikorwa bijanye n'amatora nk'uko byatangajwe n'ibiro byiwe
kwababwiye kandi ko Uburusiya bwatangaje ko kuba Ukraine yarashinze iteka ryegurira ubutegetsi igisirikare mu gihugu hose mu bihe bidasanzwe bishobora guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Ukraine.
Nshuti mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye kuri isaha bigaruka ingaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira ingenieur hamwe na Fasila yadufashe kwigiranya ibiganiro twashikirije amakuru mwashikirije na Frederic Mundikije
na Placide Magambo. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye, mukomeze mukurikire ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika, mugire ijoro ryiza, murara haryana.